mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda dusamiranira kuri FM 104.3 y'ijwi rya Amerika no kuri FM 88.3 ya Radio Inshuti ya Bose. Ikaze makuru y'ukuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na Joe Diane Ninahazwe. Leta y'u Rwanda ivuga ko itazosubiza mu Burundi impunzi z'Abarundi zagirizwa kuba zaragize uruhara mu guhakwa guhirika ubutegetsi mu mwaka w'2015.
Naho igihugu cye akajya mu kindi, noneho akakirwa na Runi cyangwa se UNHCR. Icyo gihe igihugu ahungiyemo ntabwo kiba kimufite n'ubushobozi kuko abarimo kuya Runi cyangwa se UNHCR.
Uyu ni Professeur Nshuti Manase ajeje umuryango w'akarere ka Afurika y'ubuseruko EAC mu bushikiranganje bw'imigenderanire y'u Rwanda n'ayandi makungu ku ruhande rw'u Burundi. Leta y'ico gihugu yo ivuga ko ayo mategeko ataraba abaronderwa n'ubutungane bwabwo.
Nk'umuntu yoba akurikiranwa n'ubutungane kubera ko yakoze amabi nk'uwo ntashobora n'umunsi n'umwe guhabwa impapuro, izo mpapuro aba ari impapuro za magendo.
Uyu nawe ni Ambasaderi Willy Nyamitwe, umuhanuzi mukuru mu vyo kumenyesha amakuru mu biro vy'umukuru w'igihugu c'u Burundi. Muyagezwe hirya nino ku isi, Ubufaransa bugabisha Uburusiya ko Alexei Navalny atavuga rumwe na leta y'ico gihugu ari nkamwe yoramuka sandabiye mu mvuto bwo kubonera ko aya makuru yose turayarambura mu kanya isase mu biha gufi y'amaradiyo yanyu. Amakuru tubafitiye turahera ku mugabane wa Afurika muri Chad, aho leta y'Ubufaransa kuri uno wa kane yashigikiye ishirwaho ry'ubutegetsi bwa gisirikare muri ico gihugu, ivuga ko vyari ngombwa kubera impamvu z'umutekano n'ibihe bidasanzwe birangwa muri Chad. Ibindi na Thomas Kamirindi.
Lieutenant General Mahamad Idriss Déby, umuhungu wa nyakwigendera Idriss Déby wari president wa Chad, yafashe ubutegetsi bw'igihugu n'ubw'ingabo kuwa gatatu asesa gouvernement, inteko ishinga amategeko n'itegeko nshinga. Iri tegeko nshinga rya Chad ryateganyaga ko president w'inteko ishinga amategeko Haroun Kabadi ariwe wagombaga kuba umukuru w'igihugu inzibacyuho, ariko yatangaje ko akurikije ibibazo by'umutekano byugarije igihugu impamvu za politiki yemeye abishaka ko igisirikari aricyo gifata ubutegetsi bw'inzibacyuho. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Ubufaransa Jean-Yves Le Drian yabwiye Television France 2 ko ibyo Kabadi yavuze bigaragaza neza impamvu ubutegetsi bwagiye mu maboko ya gisirikari, cyane cyane ibibazo by'ingutu bidasanzwe by'umutekano. Ubufaransa bushyigikiye iki cyemezo, ndetse perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron azaba ari umwe mu bakuru b'ibihugu benshi bazajya mu mihango yo gushyingura umurambo wa Idriss Déby ejo kuwa gatanu Injamena, umurwa mukuru wa Chad.
Nanabice ku masonga nkitangura, Ubufaransa bwagabishije igihugu c'u Burusiya ko buzo gifatira ibihano mu gihe umunyepolitiki atavuga rumwe na leta Alexei Navalny yosandabira mu mvuto. Umushikiranganji ajeje imigenderanire y'Ubufaransa n'ayandi makungu Jean-Yves Le Drian kuri uno wa kane yagabishije Urusiya hamwe na president wabwo Vladimir Poutine. Mu kiganiro Le Drian yahaye televiziyo y'Abafaransa France 2 yagize ati haramutse yagize ikiba bizoja ku gatwe ka Poutine n'abate getsi bandi w'u Rusiya. Imvugo ni nk'iyo ku ruhande rwa Amerika, muhanuzi mu by'umutekano mu biro by'umukuru w'igihugu Jake Sullivan yabwiye televiziyo CNN ko mu gihe Navalny yari nkamwe yoramuka apfiriye mu gasho u Rusiya bwugira ingorane. Abahinga ba ONU mu vy'agateka kazi na muntu nabo ejo kuwa gatatu batangaje ko ubuzima bw'uwo munyepolitike buri mu kaga, bongera bagiriza leta ko yamwankiye kubonana n'abaganga biwe. Abahinga basavye bashimitse ubutegetsi bwa Vladimir Putin kumureka akaja kwivuriza ahandi atari muri ico gihugu. Naco u Rusiya buravuga kuri ibi birego vy'abo bahinga, bavuga ko leta yamwankiye kuja kwivuriza mu kindi gihugu. Alexei Navalny amaze indwi zitatu yarafashe ingingo yo kugarariza no kwiyamiriza ipfungwa ryiwe mu kwisonzesha yatawe mu mvuto mu kwezi kwa mbere akimara kuva mu Budagi kwivuza ishano yemeza ko yahawe n'ubutegetsi. Ibi ariko leta ya Vladimir Putin ivyamirira akure. Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turabandanye n'amakuru tubafitiye muri kano kanya. Masaha ari imbere haraza gutangura inama ku vyihindagurika ry'ibihe. Ni inama iza kuba iyobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikaza kubera ku buhinga bwa video. Iyo nama rero yatumiwemo abakuru b'ibihugu vya Afrika batanu, uwa mbere ni Felix Tshisekedi wa Republika Demokrasia ya Kongo, Cyril Ramaphosa wa Afrika y'Epfo, Ali Bongo Ondimba wa Gabon, Uhuru Kenyatta wa Kenya na Muhammadu Buhari wa Nigeria. Ibindi turabibaza mgenzi wacu Fidel Niyongabo.
Prezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yatangaje no musiko wa kane umugambi mushasha w'igihugu ciwe wo kuzoba cagabanije imyuka igera mirimo idukikije ku rugero rw'ibice biri hagati ya 50 na 52 kwijana mu mwaka wa 2030. Imbwe ariko yakira inama mpuzamakungu kuyihindagurika ry'ibihe iba hakoreshejwe ubuhinga bwa video. Ibiro vyiwe bimenyesha ko twigoro two gushika kuri uwo mugambi turimo kwijukira amasoko ntanga nguvu adafatiye ku myuka igera mira ibidukikije. Umwe mu bategetsi ba Leta yiwe yabwiye abamenyesha makuru ku munsi wa gatatu ko kuba Amerika yiyemeje kuri mugambi hamwe n'ibihugu by'Ubuyapani, Canada, Ubwongereza n'umuryango w'ubumwe bw'Uburaya bizotuma ubushuhe ku isi butarenga degre inchuro imwe n'igice za Celsius. Abategetsi b'ibihugu byo ku isi bumvikanye ku masezerano y'i Paris kuyihindagurika ry'ibihe yo mu mwaka wa 2015 gukora ibishoboka kugira ubushuhe ku isi ntiburenge degre 2 Celsius, hamwe no kuyemeza ku mugambi uko ubwo bushuhe butarenga degre imwe n'igice za Celsius. Muri rusangi ubushuhe bwiyongeye ibirenga degre imwe n'igice kimwe Celsius kuva mu mwaka w'1980. Abahinga bavuga ko ivyo vyatumye haba ubushuhe bw'umurengera ingaruka z'ubushuhe burengeje imiriro yo mu mashamba, ibihuhusi n'izindi ngaruka. Urugero rw'ubushuhe rwariyongeye bikomeye cyane kuva mu mwaka w'1980. Inama y'uno munsi kwa kane iri mu twigoro twa Perezida Biden ko gusubizaho uburongozi n'ubutwari vya Amerika inyuma y'uko uwo yasubiriye Donald Trump atagaciro kanini yahaye ikibazo c'indagurika ry'ibihe. Mu mwaka w'2015 Trump yarakuye Amerika mu masezerano y'i Paris, ingingo Perezida Biden yahinduye gato inyuma yahashikiye ku butegetsi. Yitezwe ko abategetsi b'ibihugu byo ku isi batari bake bashikiriza amajambo mu nama y'uno munsi kwa kane, umunsi kandi wahariwe iyi si tubako.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Ayo makuru yose agezwe ijyanye no ku isi mushobora kongera kuyumva kuri wezitatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com, adresi ya YouTube yacu, Instagram na Facebook ni vewa radio yacu. Mu kanya dusha twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari tuyahera ku vy'imigenderanire y'u Rwanda n'u Burundi. Aho Leta y'u Rwanda ivuga ko itazosubiza mu Burundi impunzi z'Abarundi bagirizwa kuba baragize uruhara mu guhakwa gutembagaza ubutegetsi mu 2015. Professeur Nshuti Manase ajeje umuryango w'Afrika y'ubuseruko mu bushikiranganje bw'imigenderanire y'u Rwanda n'andi makungu mu kiganiro na Venuste Nshimiyimana, yasiguye ko u Rwanda rwubahiriza amategeko mpuzamakungu agenga impunzi.
Umuntu yabuze igihugu cye akajya mu kindi, noneho akakirwa na Loni cyangwa se UNHCR, icyo gihe igihugu ahungiyemo ntabwo kiba kimufite n'ubushobozi kuko aba ari mu maboko ya Loni cyangwa se UNHCR. Rero uwo muntu igihugu ahungiyemo ntigishobora no kumusubizayo kuko ntabwo ari mu gihugu nk'umuntu urinzwe no kumurinda hasi cyite mu gihe igihugu, ariko mu by'ukuri nuko ari mu kwa ya Rundi. Kandi twese ari Abarundi, ari Abanyarwanda cyangwa se government zacu zombi zasinye amasezerano yuko umuntu uhunze ari mu kwa ya Rundi adashobora gusubizwa mu gihugu yahunze kubera impamvu zari zose. Igikuru nuko Rundi imureba cyangwa ngo uyu muntu ahunze ibyo avuga nibyo bishobora kuba impamvu nyinshi. Igikuru nuko abantu ati izi impamvu zirumvikana twemeye kumufata nk'impunzi. Yero ni amufashe nk'impunzi, rero nta gihugu gisubiza umuntu aba yahunze ibishoboka. Tukwanga gusa ni principle twasinye kandi ibyo byose byasinye nyende bishobora gusubiza abantu abahunze.
Ariko Leta y'u Burundi ivuga ko abishaka ari abagize uruhare mu mugambi waburijwemo wo gutembagaza Leta wa kudeta.
Ngirango abishaka ni nabo ndakubwiraga, urumva impunzi za kubera impamvu nyinshi. Bashobora kuvuga ati kanaka yakoze ibingibi undi yakoze biriya, ariko uyu muntu yinjiye mu gihugu nkuko nakubwiye Loniyo nta nubwo iva ngo yahunze kuko yakoze ibyo yakoze biriya. Igikuru ni uko Loni imaze kwemeza ko uyu muntu kuko afite impamvu yo guhunga, icyo gihe n'impamvu kuri Loni ntago iba ikiri relevant cyangwa se gifite ishingiro. Batamuha impapuro zerekana ko akwiye kurindwa kandi mu mapuro niza runtandwa z'u Rwanda bamuhindaga umuntu zabo bamana passport zabo icyo gihe rero twege nk'igihugu cyo tuma no kuvuga ngo abari mu gihugu cyacu ariko ari moko ya Roni atari moko y'u Rwanda iyo kigenda kudushaka kumusubiza kuko nta n'ubwo twadufite ububasha kumusubizayo.
None iki cyemezo cya Leta y'u Rwanda ntigishobora gusubiza inyuma gato umubano mushya wari utangiye gutsurwa hagati y'u Burundi n'igihugu cyanyu?
Ariko sinzi ko ari n'icyemezo njyango ni principle twese ari government y'u Burundi cyangwa y'u Rwanda twemeye twarasinyiye. So si icyemezo cy'u Rwanda rwose nyine twumvikane neza. Ni principle yo kuvuga ngo umuntu yahunze yahawe ubuhungiro mu gihugu cy'u Rwanda ariko ubuhungiro abahabwa n'igihugu ariko bushimye kuri Loni. None iyo UNHCR yamuhaye impapuro zo kuvuga ngo abe mu Rwanda nk'impunzi, iyo ni principle. Nta si ukuvuga ngo u Rwanda rwahinduye twe na principle rwo twahinduye twabwiye abarundi ko twenge turashaka kubana abarundi rwose nk'abaturanyi nk'abavandimwe ariko ntabwo dushaka kubana twica amategeko kandi nabo sinzi ko nabo babikora. Kandi amategeko twasinyiye ni ukuva kuza aho nga wese yanditswe na Loni kavuga ngo ni impunzi. Loni ni ikora assessment by the way, nta n'ubwo nako ni ikora igenzura ntabwo ari Leta y'u Rwanda. Loni ikora igenzura ikavuga ati uyu muntu afite ishingiro cyangwa se afite impamvu yo kuba ari impunzi ikamwemerera. Mwemeye twebwe nk'igihugu ntacyo twabikoraho ntabwo twabihindura. Ngira ngo twumvikane ko si position ya Leta y'u Rwanda, ni principle international norms tugenda ho twese ngomba si principle. Rero ni international principle, nta n'ubwo ari position y'u Rwanda. Dutandukanye principle, international principle na position y'igihugu, ibyo bitandukanye. So principle rero iratureba nk'uko rero Burundi, nk'uko rero ibihugu byose, Ubugande, Congo, ahari impunzi. Iyo principle rero ntabwo ari position y'igihugu, ni principle twese twibirangijeho. So tuyitandukanye rwose.
Ku ruhande rwa Leta y'u Burundi bavuga ko abaronderwa n'ubutungane bategwa n'ayo mategeko. Ambassadeur Willy Nyamitwe, umuhanuzi mukuru mu byo kumenyesha amakuru mu biro vya presidence y'u Burundi, yabibwiye mugenzi wacu Frederic Ngundikije.
Barayamaze ngo iwe serose n'igifisuka yashikirije icyo cyiyumviro akagira ati nicyo cyiyumviro cya Leta y'u Rwanda, nibyo biba bitumye umuntu amenya aho icyo gihugu gihagaze mu bijyanye no kubahiriza amategeko cyane cyane mpuzamakungu. Ariko ahanini nibaza yuko umuntu yohanura ko abantu bosoma bakamenya amategeko mpuzamakungu cyane cyane ayaraba impunzi. Hariho itegeko ugira tuti yuko convention relative au statut de refugié, itegeko mpuzamakungu rigenga impunzi. Iryo naryo uno munsi ku munsi w'ejo igenekezo rya 2022 ndamukiza iryo tegeko rizo ari kwije neza neza imyaka 67 rishyizwe mu ngiro.
Iryo tegeko nivuga iki?
Ni itegeko ryashyizwe mu ngiro igenekezo rya 2022 ndamukiza umwaka w'1954. Iryo tegeko rero rirerekana neza izina mpunzi yariyo. Mpunzi ni nde? Mpunzi ni iki? Mpunzi iyo umuntu ahunze agira ati bampora ubwoko, bampora idini cyangwa agahunga ingorane zo ziri mu gihugu, ibyo birumvikana. Iryo tegeko riratomoye neza. Iryo tegeko rero mugabo rirongera rigatomora rikerekana neza n'ubudashobora kwitwa impunzi. Mu ngingo yaryo ya mbere kadome kafe irerekana neza yuko hariho abantu badashobora kwitwa impunzi nk'abantu bakoze ibidakogwa mu kwica abantu, bashatse gutosekaza umutekano w'igihugu, abakurikiranwa kuko baciye kubiri n'ingingo mpuzamakungu zemewe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU. Murazi rero yuko nko kugerageza gutembagaza inzego zitore n'abenegihugu ivyo ONU ntivyemera.
Ariko
murazi ukwica abantu, ikwica abantu, gutulira abantu, ivyo ONU ntivyemera. Abantu bakurikiranwa kubera ayo mabi, ivyo vyaha, abo ntibashobora n'umusi n'umwe kwitwa impunzi. Nicyo gituma inkozi z'ikibi zitegerezwa gushigwa imbere y'ubutungane.
Ariko abo u Rwanda wavuze ko rutazoronka mu Burundi n'abamaze kuronka uburenganzira bwo kwitwa impunzi ubwo uburenganzira bakaba babuhawe n'ishyirahamwe mpuzamakungu aho muvuga ko iki
icyo rero murumva ko nk'umuntu yoba akurikiranwa n'ubutungane kubera ko yakoze amabi nk'uwo ntashobora n'umunsi n'umwe guhabwa impapuro izo mpapuro aba ari impapuro za magendo burya impapuro iyo umuntu afise impapuro ntibisigura ko izo mpapuro zose aba zizice mu kuri hari impapuro za magendo izo ni impapuro za magendo kuko umuntu ashatse gutembaga inzego bwitore n'abenegihugu yishe abantu ariko arahunga nariho n'ababyemereye mufate nk'igenekerezo rya gatandatu ukwezi kw'indwi umwaka w'2015 hariho uwitwa Leonard kuri televiziyo y'abanyakenya yitwa TTN yiyemereye akagira ati twebwe nkajya magrenade ariko araturika bajya abantu ariko barapfa mu masoko bajya badanazitomati bapfuye abo bantu nitwebwe twabateye amagrenade none uyo muntu arashobora kubyiyemerera ku mugaragaro yaradabikoze ku rubuga rw'intambara hanyuma agaca agaruka ngaho ukagira ngo yaronse impapuro izo ni impapuro za magendo abantu iyo bitahure rero icyo gihugu cyari gikwiye gukurikiza impanuro gihabwa hirya no hino n'abakurikirana uko bikigenda hariyo amategeko mpuzamakungu tuzateza kubahiriza nibaza ko umuntu wese afise ubushishozi ukwiriye yobona neza yuko uyo muntu adashobora kwitwa impunzi ahubwo aguma yitwa inkozi y'ikibi.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turabandanya n'ibiganiro tubafitiye muri kano kanya. Leta y'u Burundi imaze iminsi ihasha ba kaboko ubushikiranganje bujeje intwaro hagati y'umutekano n'iterambere mu minsi heze bwahagaritse mu kazi abapolisi bagirizwa ibiturire ubwo bushikiranganje bwaragabishije kandi abakozi bakora mu butungane baregwa ko bahora babanza gusaba igiturire mbere y'uko dosiye z'abantu zihwezwa. Muri iyo minsi heze kandi leta yarafashe ingingo yo gukura mu kazi abanyabigega bose b'amakomune bagirizwa inyuruzwa y'amatungo y'igihugu. Izo ngingo zashikirijwe inyuma yaho leta itahuriye ko amafaranga anyuruzwa n'abatoza kori arenga imiliyaridi 40 ku mwaka ni mu mafaranga y'amarundi. Impande zitandukanye none zigoniki kuri izo ngingo zimaze iminsi zifatwa. Ijwi rya Amerika ryabatumiriye bamwe mu Barundi barongoye amashirahamwe yiyemeje kurwanya ruswa kugira ngo bace hirya no hino iki kibazo c'ibiturire. Abatumire ni Faustin Ndikumana atwara ishirahamwe Parsem, Gabriel Rufyiriwe atwara ishirahamwe Olicom, hamwe na Eric Nsengiyumva arongoye ishirahamwe Nyafrika Ajap Africaine. Eric Nsengiyumva ni we atangura avuga ukuntu abona izo ngingo zo kurwanya igiturire.
Utwigoro twa leta turwanya ruswa n'igiturire twebwe muri iyi leta vyeyi leta nkoko tubona neza kuko ubu batanguye guhana baratangura gukura abantu iyo bariye igiturire. Rero ibi tubona ko dufite umwizero cane ko kuri uyu wa kane mu nzu iheze bakuye umukuru wa sentare y'intango Igitega. Nagiye mbona ko ibintu biriko biraja mu ngiro by'ukuri kuko bitatukanye n'ibyahora aho hahora haboneka utwigoro turwanya igiturire, ariko ukarindira ko bahana abazi igiturire ukabibura. Ariko ubu muri kiringo gitoya gusa nye n'icyubahiro umukuru w'igihugu Jenerali Major Vice President ndayishimiye abantu bamaze guhanwa ni benshi, ibihano bamaze gukurwa mu buzi nabo nyene ni benshi. Biboneka ko mu mwanya muto gusa hariho ugushaka kwa politike yo kugororwa hejuru yo guhasha igiturire ndetse n'abantu bose bashaka kunyonyeza itunga rya leta.
Igobe namwe musyanahe Faustin Ndikumana nk'uko mwabyumvise ari nyingo zitari nke zimaze gufatwa zifite umugambi wo gutuza bakaboko ika izo ngingo leta y'u Burundi iri kuyashikiriza mu nzakira gute mwebwe uwo mugambi mushaka wo kugwanya igiturire na ruswa?
Ubwo nari maze no kuronka akanya ko kubishikiriza mvuga yuko uri kuraraba ibyari bikintu urabona yuko hariho akigoro kuko guhindura ingendo na cyane cyane uravye ene leta mu bisate nk'imica yifata imbere y'abariko baranyonorera itunga ry'igihugu canke bariko baranyonora nyine amatungo ya leta n'ibiturire bindi bijanye navyo n'ibindi byaha bijanye navyo. Ibyo turabishima. Gusa icyo turiko turavuga nuko tuvuga tuti umugambi urabona yuko wari ukwiye kuba umugambi w'igihugu, hamwe tubona neza yuko leta n'abashikiranganji benshi bari hamwe ukabona neza yuko
ariko baraja mu ntumbero imwe ntihabe dusanga hari nk'umushyiranganyi umwe uriko urakerebuka gusumba ubundi ugacumeye ngo hamwe bagomba gusinzira ahandi bakerebutse uba rero ikintu cyo gukangura rimwe umugambi umwe uba ari nk'uw'igihugu werekana intumbero banaka bajejwe iki amashyirahamwe yofasha iki abanyagihugu bafasha iki ndetse umwe wese mu ruhara rwiwe ashobora kugira ko ingwano n'urwanya igiturire leta yonyine yishoboza haja nk'abantu benshi abikorera utwabo sosiyete sivile hamara amaze kuba umugambi mukuru w'igihugu umugambi w'igihugu n'intumbero uca wumva abantu bose acamenye icyo boterera kuko imigambi iriko irafatwa urabona hari iriko irafatwa ugasangira nko kumushyirangano ariko aravuga ati reka je musati wanje nkore kandi bikaboneka mugambi ukabona rero yuko hoba hari ahantu urume ngo hoba hari cyagisinziriye ibyo rero iyo tuvuga tuti ko bitanguye gutyo honyi tuguma tuvuga tuti bibandanye hanyuma hatinde haboneke n'umugambi rero muri rusange w'igihugu ushyiramo abantu bose umwe wese akumva uruhara rwiwe ashobora guterera muri iyo ngwano itoroshe
aho muvuga ko hagisinziriye turahagaruka ko ariko nagomba mpine ijambo Gabriel Rufitini nawe nyine atubwire ukuntu yakiriye inkingo ziriko zirafatwa zaba izikura abagirijwe ruswa n'igiturire mu gipolisi eka mu batoza kori eka bajejwe ibigega mu makomine izo ngingo mwaza kiri gutera mushyanahe Gabriel Rufitini
ingingo zafashwe muri rusange ni nziza bose babivuze ariko ingingo twebwe mu ishyirahamwe urikome fata cyane nk'ingingo zitarashika aho dushaka ikintu gusa kiduha ibyizigiro ni kimwe ni uko umukuru w'igihugu ahari uno munsi ishyirahamwe urikome rimaze imyaka hafi 18 riko rirakora jewe ubwanje maze imyaka irenga 25 muri urugamba rwo kurwanya igiturire narabonye abakuru b'ibihugu bahaciye bashika kwika kuri 4 baza nta muntu n'umwe atavugize kurwanya igiturire nta n'umwe atafata ingingo ariko twebwe dufata yuko ikintu kituye ibyizigiro ubu ni uko umukuru w'igihugu ahari mu myaka 15 yamaze mu butegetsi yamaze akwara n'ako mukuru w'igihugu ntazo kimwe ni kuko tumukora tuma turiko turabivuga kandi turemera ko niyemera akajya umutima amenya akarinda abasuma akarinda ababandi se turemeza neza ashobora gushaka umushikiranganji w'intwari hagati mu gihugu na wene ni uko wewe n'igihe yariko arakora akazi kiwe mu kurangiza igitabo yakoze ko ibyo rwanda igiturire ni ukuvuga rero kandi yari mu nzego byaraboneka neza yuko yifuza gushika kure ariko ingorane ihari mfate ku ngingo ije gushikiriza wewe ni uko tubona tugize amakenga menshi kuri zo kuko dufatiye kuri serivisi yitwara umukuru w'igihugu yarahora imana yahamagaye yarafashe ingingo nawe nyine zitari akigira yarakuye abantu ubuntu basanga ngo dufite kuko kwavuga mbere ngo n'abashikiranganje nange turi nticatujijwe twebwe rero tukavuga tuti ubwa mbere amategeko nakurikije amategeko mukurikizwa nabo bantu bose bakuwe turabye amategeko turabye ubwa mbere ikigo shingiro tukaraba itegeko ngenga amakomine tukaraba irindi tegeko ibyo byashyizweho umukono mu 2014 hari irindi ryashyizweho umukono mu 2014 rigenga ibyo umuntu iyo leta irishimye kubera umukozi wa leta uyu muntu nawe wacaza kubira icyo bita ruwasi lakitori kiritwari ayo mategeko yose tuyarabye twabonye yuko igihe umushyiranganji w'intu hagati mu gihugu ariko arafata naho ari nziza birashobora kuzotera ingorane
egomeyo
tubona mugabe ingingo icyo ni ukwita reinkansiyo icyifuzo ni cyiza cyane
izo ngingo zijyanye n'amategeko turazigara ko ariko ngomba ngaruke umushyiranahe Eric Nsengimana agira icyo atubwiye hari abantu benshi bavuga ko nk'uko umushyiranahe Gabriel Rufitini yabivuze izo ngingo ntizibaye iza mbere hariho abantu benshi bigeze gukurwa bazira ko bakoze nka ruswa hari ingingo nyinshi zafashwe muri kahise ariko gushika ubu Burundi buracyari ku rutonde rw'ibihugu birangwamo ruswa cyane rwose ingingo ziriko zirafatwa muri iki gihe zitandukaniye he n'izafashwe muri kahise mujyana Eric Nsengimana
aho zitandukaniye nibaza ko tubanza kuraba neza ibihe bigeze bigize igihugu aho twagiye ibihe igihugu cyagiye gicamwo igihugu cy'iwacu cyaciye mu ntambara hanyuma kiraba mu gihe cyo kumvikanisha abantu icyo kwitwa reconciliation. Rero ubu tugeze muri phase igira gatatu ibihugu byaciye mu ntambara bicamwo, ari byo iyo phase twavuga iterambere. Rero byari bigoye cyane ko umuntu ariko yumvikanisha abantu bavuye mu ntambara basanze mu gihugu, abandi bari mu rugamba, ushobora kugira icyo ukoze kiboneka mu kurwanya ibiturire. Nubwo bari bagerageje kubikora kubera ko wacyo usanga iyo sisteme uvuga ngo ni wowe utwara itaraba byenesare, inzego zose atari utazikontrola, udashobora gufata ingingo ngo zishobore kuja mu ngiro. Kuko ndibuka hari ingingo nyinshi nk'uko babivuze amategeko menshi yagiye ajaho, ugasanga ntibikunze. Jeje nyene na ndi mu bantu bagize bakoze cyane mu gukora mu bijyanye no kurwanya igiturire, narakora amadosiye, wakora idosiye y'ubutegetsi ukayishyira mu butungane, urubanza rugahindukirira wowe ngo wagize icyo bita fausse declaration, ku buryo ngira n'igihe nangura kubandikira ndababwira nti iyo sentare yanyu irwanya ibiturire nibaza ko ari yijejwe guhasha abarwanya igiturire, igiturire apana kurwanya abagira igiturire. Ndabibabwira ndababwira nti nizo manza zose muba muriko muracira umuntu ariko umudefansere wa droit de l'homme asanzwe agwanyiza ibigiturire, muba muriko mumutera ubwoba, ntabwo muba muriko muragira nk'idosiye usanga ufite amapreve yuzuye kuwo muntu yari igiturire, wamutanga kugira ahanwe akaba ariwe uhanwa mu kibanza cawe. Imanza zirahari ndazifite zari ku ruhande rw'iwanje. Rero ibyo byose ugasanga biriko biragenda nk'uko ntibishoboka ko igiture gishobora kurwanywa ku buryo waba yakiriye aca guhindukirira, byaba ari ibintu bikomeye cyane. Mugabo uno munsi aho bitandukaniye, urabona ko umuntu arinze arangwa ko yatanze igiturire by'ukuri ahantu hose riyezuma mbere no gukurwa mu kazi agakurwa mu kazi.
Umushe ntahe Faustin Ndikumana, ingingo nk'izo si ubwa mbere zifatwa, ariko gushika ubu nta karusho kari mu Burundi igihe gukira cyane ku rutonde ruri mu bihugu bya nyuma by'imonogoje mu kurya ruswa. Ikintu ku bwanyu kitageze neza muri ayo maleta yose yahitiye ni ikihe, cyanke ibintu mwibaza ko bishobora kuba bitandukanye n'ibyabaye mbere n'ibi?
Urabona wanashaka mfatiye ku kiringo cya mbere bwambwe uri ku butegetsi bw'ishyika mu 2005 gushika mu 2010, hanyuma atabyibuka yuko n'urwanya igiturire bwigeze guca nyene ahagaragara umakara mbere mu hakaba n'ubururero ukwerekana ngendo nshasha umukuru w'igihugu avuye muri misiyo akerekana amafaranga yagarukanye akasubiza mu kigo cya leta, arasiga za sentare zijeje kurwanya igiturire, itegeko rirajaho kurwanya igiturire, muribuka bavuga amadisikuru y'ibisata by'inda bigiye gushya aho hose hose ari mu ntango. Bwa n'ubundi rero ingene iyo ntuze igitangura abasigaye hajeho n'umugambi w'igihugu strategie nationale y'ukurwanya igiturire irajaho, kuri hageze kuja mu ngiro hari abantu rero mu Burundi bazi kuburizwamo ingene ibintu bijya mu ngiro. Ko muribuka na ca gihe mu 2010 hati haba ankete yagizwe na biro yitwa Seritita byibuka yayitumweko na Banki Mondiale, nano baca berekana ko igiturire kiraye hari mu 2010. Muribuka umukuru w'igihugu w'ico gihe ariko arahira mu kigobe ko yaciye avuga nk'ibita tolerance zero ajya mu kigobe, muribuka abona abakadiri bakeyi batwara amasosiyete bari batanguye gufatwa baca bafungwa nyine nk'uko twabibona bwa mu nyuma biratinda bitangura gutakaza akanovera bisa n'ibisubira inyuma ntibyabandanya. Wa mugambi wanyitswe nawo nyine ntiwabandanyija mu ngiro, hanyuma ari hagiye mu bya 2015 rero ngo ni ingorane igihugu cyaciye kijamo ibyo kurwanya ibiture mbere byaciye byibagirana, hari hasigaye ari ingorane za politiki cyane cyane igihugu kirimwo n'iyo migambi yose ikiribagirana. Uretse kuvuga tuti leta nshasha ihari iyo bari nk'amaraso mashasha yobigirishiremo turazi zari mu ikahise.
Akwenu ga duce dusozera amakuru n'ibiganiro twari tubafitiye muri kano kanya, dushimira abagize uruhara bose ngo bitegurwe byongere bashikire. Kuri mikro mari kumwe na Joe Diane Ninahazwe, ibiganiro n'amakuru vyegeranijwe na Facile Gebeho vyari bihagarikiwe na Frederic Mundekije. Ku izina rya bagenzi bacu bose tubikebanuye, tubipfuriza kubandanya muranirwa mu vyo murimwo naho butaha.